mutima wantumye bankubwire ko ngukunda nta n'uwagusimbura abimenye urakunzwe ma urukundo n'ubumara abugeza ku mutima ndiko ndagukunda cyane cyane yoshepu nayo babye birankurura zufata n'akajeni ntacu usamburana ukunda mubwire ukimubona umufata akaboko nkongorere abisaba kuvomera narakugabiye agatima oya ntaci wanje utazima nk'umuco utazima nzora nkukunda ca narakugabiye agatima oya ntaci wanje utazima nk'umuco utazima nzora nkukunda ca Nobody can love you like I do. Oh yeah, no Sara, I'm a one sicker than no Sarara. No bangi, I'm a no gusika ngusize nyuma. Ari urimbere ku mutima. Yeah, nitaziti kukupenda, penda kila siku za kalenda, penda amini nakupenda. Yeah, siwezi kukutenda na. Nitazidi kukupenda, penda kila siku za kalenda, lenda amini nakupenda, narakugabiye agatima, oya ntaci wanje utazima, n'umuco utazima, nzora nkukunda ca, narakugabiye agatima, oya ntaci wanje utazima, n'umuco utazima, nzora nkukunda ca. Yeah.